Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu, itariki zitandatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'2017, muri studio indwi i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka, aho tugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu nk'uko bisanzwe buri munsi wa gatatu. Abakenyezi barakunze kwidogera ububabare burengeje bwo mu nda, no kuvuga mu bihimba by'irondoka. Akenshi icyo kibazo kiva ku kugira ibyo ibibyimba bita amafibron. Ibyo bibyimba biterwa n'iki? Bofashwa bate? Bivugwa gute? Nibyo tugiye kuganira muri make muri rusange mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ariko mbere yaho, reka tuganire na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonguru, ari yarusha atubwira ko ibiganiro bihuza abarundi biriko biragenda muri aka kanya. Pierre Claver, uratwumva?
Ego Ryane, ndakumva. Mwiriwe neza.
Mwiriwe, mwiriwe. Watubwira uhereye kure ku byabaye ejo n'ibiko biraba uno munsi, byifashe gute yarusha?
Ejo ku mugoroba, umuhuza matati abarundi Benjamin Mukapa yabonanye n'abantu batanu yise ko ari intumwa zikomeye z'imboneza. Abona bo harimo yicaye, harimo abahoze batwara Burundi babiri, Donatien Ndayizeye na Suzette Ntibantunganya, uwaserukiye intumwa za leta Terence Nayiraja, Agatogwasa, hamwe rero na Ombudsman w'u Burundi Edouard Nduwimana. Uno munsi naho yabonanye n'amashirahamwe yigenga, uruhande rimwe ishyirahamwe Ricom, Parseme n'abakenyezi. Nibyo uruhande rwa nyuma yabonanye nabo uno munsi. Abo rero uno munsi bakaba bagiye bamushyiriye urwandiko rurimwo ibitari bike basaba, nk'uko bakasaba ko icya mbere cyokorwa ari uko umutekano ubanza ukagarukanwa mu Burundi, abatari bake bakatwa ibiganisho kuko bayitunze batabifitiye uruhusha, bakadomora urutoki ku rwaruka rw'imbonerakure, hagatabukanwa impunzi, hanyuma hagashyirwaho inzego zitandukanye zo gukingira abanyepolitike bazo bariko barahunguka, no gufuta arengwa amategeko atari make ngo atubahiriza ubwigenge bw'amashyirahamwe yigenga n'ibindi, bakanasaba amaradiyo yugawe ko yokugururwa, n'iby'ubutunzi ko nabyo byokogwa, hamwe n'uko rero ngo hashyirwaho umugwi utomoye kandi wizwe neza wo gushyira mu ngiro ibyo byose, harimo no gukomeza imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu ngo yamaze gutotekara.
Inyuma y'iyo nama n'iyo migwi mashyirahamwe, umuhuza asa n'ufise icyizere ko hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo ibyo biganiro birangire, nyuma yahabonaniye n'intumwa za leta y'u Burundi n'uno munsi akabonana n'ayo mashyirahamwe, ubona umuhuza abona ko biriko bigenda bite?
Ibiro by'umuhuza bivuga ko bifise icyizere, ariko ejo mu gatondo umuhuza ya Benjamin Mukapa yari yatangaje yuko ababajwe kubona ngo iminsi icyenda yose iheze atagwandiko rufadika bashobora kuba barahurira ko bose, ariko avuga ko afite icyizere ko mu minsi ibiri isigaye hazoba habonetse amasezerano bashobora gutera ko umukono. Ayo masezerano mbere gushika izi saha, ubu ni saa cumi n'imwe nako yarusha muri Tanzania, n'amasezerano akiri ndiwe ko ashobora kuboneka urwandiko ruyatangurira icyo bita mu Gifaransa cyangwa Icyongereza draft, kugira ngo bayaceke n'amaso bayarangi n'ameze, hanyuma ashobore kubyosinywa hirya y'ejo.
Urakoze cyane Pierre Claver Niyonkuru, ugume hafi, turaza kongera kukwakura utubwire ibindi byo biko biraba hiyo iyarusha. Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio Indwi Washington DC atugiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi nkuko twababwiye ku munsi wa gatatu tubashikiriza ikiganiro cerekeye amagara y'abantu. Abakenyezi barakunze kwidogera ububabare burengeje bwo munda kuvuga mu bihimba byirondoka, akenshi ico kibazo kiva ku kugira ico bita amafibrone, ibivyimba byo munda. Ivyo bivyimba bitegwa n'iki, bofashwa bate, bivugwa gute? Muri make nivyo tugiye kuganira mu kiganiro c'uyu munsi. Twatumiye muganga Salvatore Harerimana havurira ku bitaro mu Kamenge, bitaro Roi Khaled. Akaba amaze imyaka 20 avura, akaba kandi n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'amagara y'abantu, akaba bimazemo imyaka 15 avyigisha. Twakire mutumire wacu muganga Salvatore Harerimana, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane kumbi kaze kugirati yage ijyanye n'amagara y'abantu.
Murakoze cyane gufata kano kanya mu gihe muba muri ko muravura, turabizi buri munsi, ariko murakoze cyane gufata kano kanya ko kuganira natwe na karyo ko gusigurira abantu no kwigisha abantu kubijanye n'iki kibazo abakenyezi basa n'abahura naco cyane hano mu mahanga. Abatari bake baragira icyo kibazo. Ikigo cha Amerika tukiri kuri cyo nyene kigazo, ikigo cha Amerika kijejwe ubushakashatsi n'ubuvuzi bw'ingwara z'ivyaduka nicitwa NIH kimenyesha ko ikibazo c'ibivyimba byo munda, ibivyimba byo mu bihimba byirondoka ku bakenyezi n'abigeme kitaramenywa ko vyinshi cyane. Bavuga kandi ko kwikingira canke kuvura burundu ico kibazo navyo nyene ntibiratoregwa inyishu nyayo. Ico kigo NIH nyene kivuga ko bumwe mu bushakashatsi bwakozwe basanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakenyezi b'abazungu kazi bafite imyaka 50 ibice 70% vyabo bamaze guhura n'ico kibazo cyo kugira ivyo bivyimba. Basanze kandi ahubwo 80% by'abakenyezi babirabure nabo nyene bamaze kugira ico kibazo nyuma yaho bakuje imyaka 50. Mubona iki kibazo abakenyezi bakunda kugira cyane cyo kugira ivyo bivyimba nko mu Burundi hoho, mubona byifashe gute? Hari bitegerezwa badufise nawo nyene ngo tumenye uko byifashe.
Murakoze cyane nkuko numva maze kugira gushakashaka no kurondera no kuri ibyo ibijanye n'ibivyimba gitereko n'ibintu bishika kenshi birashika kenshi ku bantu b'abapfasoni. Mugabo nkuko muheje kubivuga ushika uno munsi nawe uvuga ngo ibi bintu biva kuri iki kintu none nobyirinda gute? Gushika uno munsi ikimaze kuboneka nuko igihe umuyabaga ataratangura kuja mu butinyanka bijya byo bita gutangura kuja mu butinyanka imbere y'iyo myaka ibyo bintu nta bibaho. Ariko ikindi nacyo kimaze kuboneka nuko igihe umufasoni yashitse mu myaka irenze nkuko irenze imyaka 50 ntaba keje mu butinyanka icari kiyasanzwe nikibandanya gikura. Ni ukuvuga yuko rero hagati y'imyaka yo gutangura kuja mu butinyanka n'ugushika kuri hajyama kujya mu butinyanga bihera niho bamaze kubona yuko ibyo bivyimba biboneka. Aricyo gituma twibaza yuko hari ikintu twokwita zijya nkabuzo zituma mufaso nagera mu bigero bita mu Kirundi mu Gifaransa bita hormone bishobora kuba bifise uruhara kugira ngo ibyo bintu bitangure ibyo bivyimba bitangure kuboneka. Aricyo gituma mbere ku myaka guhera ku myaka 25 na 30 no kuvuga wigembe amaze hafi imyaka 10-15 atangwe kujya mu butinyanka niho kenshi ibyo bintu bibone bitangura kuboneka. Aricyo ari ukuvuga rero yuko ibyo bivyimba hariho ibangabanganwa n'ibyo n'ico gihe no kwita kijya gihe cyo abapasoni bashobora kuja mu bigero bashobora kwibaruka kubera zijya nkabuzo zo mu mubiri bita hormone.
None
ku byerekeye ibiharuro navyo ego nibyo mu ibicamari ikibazo cama kihari ari abatangura kwibaza ngo mbega ndabifise cyangwa sindabifise ibyo biharuro bavuga guhera ku hafi 40-50% by'abapasoni baba babifise ariko kenshi nta kimenyetso na kimwe kiboneka bishobora kuboneka nk'umuntu agiye ajya muri ekografi afite nk'imbanyi bakaca babona afite ako kabyimba atarakaza atanamusonga n'umwe kamutera akaba rero n'abandi baba bafise ibibazo byo gusama hanyuma akaza kwivuza yibaza ibyo bibazo byo gusama akaca ahura atagico camuzanye basanze aragafise arico gituma rero abantu benshi barabifite bakabigendana mugabo ntiyagira ikintu na kimwe cy'ikimenyetso kiboneka. Nongaha rero mu Burundi turamaze kubona yuko ibyo bibaho kandi nkuko mwabivuze abantu bo mu babirabure ni byinshi gusumba mu bazungu gamba duti ni kubera iki kenshi murabona ni ibintu by'ibyimba birashobora kugishika ngene umubiri urahindagurika harya umuntu agira ati ni ngugu nuko gushyira ku munzani akaba ibintu bituma ibintu bita amaserire ahera n'ibindi biguma biyanovuga ni asubira kuba amashashi icyo gihe rero habaye uwo munzani uhengamiye cyane cyane kurabyo bizana amaserire mashasha niho kenshi ibibyimba bishya biboneka.
Mwavuze ko abo bakenyezi bashobora kuza umwigimira ashobora kuza abona umukenyezi ashobora kuza ashaka kwibaruka ntibikunde gusama ntibikunde birashobora kuba ari byo bituma bamwe mu bakenyezi badasama
uwo kuvuga ngo nibyo bituma yobabeshe hajya kuvuga ati kimwe guteranya kimwe ni bibiri ariko habonetse kimwe ikindi kicakizana ikindi aho oye ntawo cabifatanya uko mugabo ikimaze kuboneka nuko nk'uko nabivuze igihe umufasoni bashobora kuba badashoboye gusama biba bijyanye n'izo nkabuzo nyene zo mu mubiri bijya bita amahormone ashobora kuba atameze neza ni ukuvuga yuko ibintu by'ukurekura turarongora urubuto ku kwezi bishobora kuba bitagenda neza kubera izo nkabuzo nyene z'amahormone yo kuba fasoni kenshi rero hari aho duhura muri icyo gihe yari azanywe no kurondera igituma adasama tugahura ibyo by'inkabuzo hariho ikibazo kuvuga ko bitameze neza tugahura rero n'utwo tubyimba natwo twaciye twiye tuba turi no ku gitereko kenshi rero hari aho uhura hari abo duhora tudukuramo hanyuma agahepfo agasama mugabo biravana naho kaba gatumbereye kubera ku gitereko navuga ko hariho impande nyinshi ariho aho gatoba kuba gatumbereye gashobora kubuza igihe gatumbereye nk'aho abo navuga mu kibanza hojamo nk'inda igihe nk'iyo fibrom itumbereye muri icyo kibanza birashobora gushika ko indi koroka cyangwa ntasama mugabo hakaba n'ibindi rero nyinshi zishobora kuba zitabuza na kimwe tukazibona kubera umupfasoni afite inda icyo gituma atawoteranya ngo mfite fibroma sinsama ngo cyange sisa nicyo cyoba cyambujije gusama
abafite amafibrone barashobora gusama nk'uko bivuze birashoboka ko bashobora gusama akagira imbaraga
yego cyane hari abo tugahora tuzibona kubera ata kimenyetso na kimwe akagimenya kubera afite inda ajya aciye kuza gusuzumisha inda bakamutuma nka ekografi kenshi muri ekografi niho baca babona ko harimwo inda akaba niyo fibrom kenshi kandi hari naho atacibuza yasamye inda ikabandanya hanyuma umufasoni akabyara kenshi ibyo biraba hano byose
iyo ari nini niyo fibrom icyo kivyimba murashobora kukibaga afise iyo mbanyi bikagenda neza akabandanya n'imbanyi akibaruka canke bisabwa yuko mu vyihorera gushika naho yibaruka
Uti yivuga ikibazo ni nyishu kubera igihe tubonye icyo kibyimba tamisha yaraza hanyuma tukabona hari mwimbane atatu icyo kibyimba cyabujije yuko asama icyo gihe turareka ibanye gatera imbere hanyigakura hanyuma bibanye kuko naguze uruhande iyo sindromu ayitumbereye araho bishika ikabitumbereye ishobora ku ubuza ko umwana manuka akavuka neza araho rero ashobora kuba ijya bita naki ngize cesarienne kugira ngo icyo cyoba cyabugize kibuze ko umwana avuka akaba rero n'igihe twebwe tugira amaze gusama inda icyo kikibyimba turacyihoza gushyika indi buke kugira ngo yagize dukore ku gitereko ngo haveho nonekara ibindi.
Kino ni kiganiro kijambo abanywanyi bi radio y'u Amerika Dr nabo nyine turaza kubaha karyo babaza ikibazo bashikiriza n'ivyiyumviro ariko mbere yaho kandi kabazo na imfise none iki kibazo twavuze ko gihura n'abari mu bihe by'ubutinya nka cane cane twovuga ko ari kibazo twovuga ko ari ingwara twovuga ko biba bigenze gute
aho yewe novuga yuko ubu tumaze kubona ati hariho indwara nivyo ari novuga yuko fibrom twoyifata ko ari indwara y'ibibyimba mugabo kandi uko kiba uko bikaba kangana ariho duto cyane tupa ku santimetero nka zibiri akaba namucura n'ibintu ikintu kinini iyo gishobora kuba gifise nk'ibiro bibiri urumva kirashobora kuba gatoyi kigashobora no kuba kinini ibyo rero uwovuga ati ni indwara tubifata ko ari indwara kubera hari aho iyo kibaye kininiya kica gituma nk'ibindi bihimba byo mu nda bigira ikibazo ugahura ibintu amaraso ntatembere neza ugahura kirabujije ingena umuko bisohoka neza ugahura bikeye iyindi ndwara kubera ubwo bunini bwabyo bwabyo biba bivanye n'ubunini cyane cyane iyo ari binini rero birenza nka santimetero umunani niho cyacyoga kiguye nta wundi muti nta muti w'uko iyo nzu uhari ikiba ibyo by'ukukogwa.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga aho ku munsi wa gatatu tuganira ku bijyanye n'amagara y'abantu turi kumwe na Dr Salvatore Harerimana ku bitaro Roi Khaled i Bujumbura mu Burundi ariko aradufasha gusobanukirwa ikibazo cy'ibivyimba byo mu nda ku bakenyezi cyo bita amafibrone benshi bakunze kwidogera ububabare cyane. Tuje ku murongo twakire duheye akaryo abanywanyi bi radio y'Ijwi rya Amerika nabo nyene bashikiriza ibibazo n'ivyumviro duhere kuwitwa Nduwimana urahura komeye Nduwimana.
Yego ndakomeye.
Kibazo cyane cyumviye.
Ene cyumviye ni kibazo. Yone bishitse akabara nk'ivyo bishimba bivurira mu bitaro byose cyane hariho ibitaro bivuriramo. None ubona ibishyimbo biterwa n'iki hariho imiti bukura kugira ngo bayimire ngo bikengere ibishyimbo ntibisubire kuza ngo tubwira nimba babivurira mu bitaro byose cyangwa hariho hose bakagenda kwivuza nimba babivura mu bitaro byose cyangwa nimba hariho imiti ipfupfa haza bakababwira aho boyigurira kugira ibyo bishyimbo ntibize
urakoze cyane Nduwimana reka duha karyo muganga Harerimana kwishure muganga kw'ivyo bibazo numva ari nka bitatu ibitari byavyo byose biravura amafibrone ngaho ibijumbura muri make yavuga ati bitegwa n'iki mu bamuzi kibitera.
Arakoze cyane uwo muntu abajije ikibazo icyo kibazo kijyanye n'indwara n'ibyo ibyo umuntu wese yifuza kumenya ati mbega biramutse bishikiye ni ukwitura hehe mbega kugira ntibishikire ni ukora iki icyo kibazo kirumvikana cyane nutangura kuvuga yuko ubwa mbere uwo vuga uti duhere ku byo kwikingira kwikingira ni novuga izi nta kintu na kimwe umuntu yokora bya yikingi kubera urumba n'ibintu bize nkuko nabivuze bishika muri bijya bihe umuyabaga atanguye kujya mu butinyanka kubwa intabuzo zo mu mubiri nta ushobora kuzibuzira ko zihaba umuntu ageze mu bigero ni ukuvuga yuko ikintu cyonyine gishoboka igihe nk'umuntu nkuko abivuze ko hari aho bishobora gushika umuntu akababara ashobora kujya kwivuza kugira barabe icyo bagitera ubwo bubabare basanga ari icyo bagaheza bakamenya icyo bakora mugabo nk'uko nabivuze hari n'abatagira ikimenyetso na kimwe yeye rero nk'umuntu atagira ikimenyetso na kimwe nyamwe bashobora kuvuga ati mbega none dewe numva ntagize umusonga nuja kwa muganga gukora iki kenshi hari aho tugira tuti genda kwa muganga naho uvuga uti mbega hari ibibazo mfite mbwa hakaba n'ibindi umuntu ashobora guca abona bitari bifite ikimenyetso na kimwe biza rero kujya kwivuza umuntu ashobora kwivuza kubera afite umusonga mbwaba akaba nabijya bita kwikingira niho amubwira uti jyewe ndagiye kwa muganga turazi ko hari ibindi bashobora gutuma kugira umuntu arondere ibishobora gushika nibyo rero umuntu ashobora kwivuza kare nta kimenyetso yoba afite icyo rero yavuze ati mbega none ku bitaro byose barabivura navuga nti kuvura ibyo bibyimba hageze ku rugero rwo gukogwa ahantu bashobora kuvura naho baba bafite abo baganga barose izo mpamyabushobozi byo gushobora kugira operasiyo kugira ibyo byo gukora abantu uvuga rero kenshi na baba bagize uburinga bwo kuba bakaruhariwe mu mashuri ni ukuvuga abantu baba sipesiyalisite niko nabyita na twebwe urumva tuba tumaze kuba waragize ubuganga bwa medecine generale hanyuma ukagira rero iyo sipesiyalisite ukayikubwira uba wamaze kuronka impamyabushobozi iguha uburenganzira bwo gukora ibihanitse nyine kuvuga rero ko ahantu hose hari uwagize aba baganga bavura indwara z'abakenyezi amaze gushika kuri urwo rugero abashobora kuvura iyo ndwara kuvuga rero uvuga ku bitaro hose si hose kubera turacyari ku rugero ruke nababarira ariko nk'aha mu Burundi ko tutarenga 2025 urumva rero muri 2025 ntibakwiye mu gihugu cyose mbere benshi ngira ngo bari mu bitaro by'ubujumbura aha rero hari umujinekologe hose abashobora kuvura iyo ndwara aho rero sinoca mvuga ngo mbega ni hehe ngira ngo umurwayi arashobora gusama yati mbega none uyu mujinekologe namutora hehe
yacishijemo kandi ikibazo cyerekeye niba iyo bivuwe bisubira kugaruka
icyo kibazo nk'uko mvuga ati nta wuzi igituma biba byaje ni uko ushobora kugenda kuri iyo operasiyo ugahura hariho icyo kininiya kirenze na santimetero zitandatu 78 mugabo ugahura hariho utundi duto duto cyane udashobora kuca ugakurayo kandi kubera ukadafatika ni ukuvuga yuko bivana n'igihe iyo nkuko nabivuze bitangura kumenyekana hagati y'imyaka 25-30 ni ukuvuga ko bifata umwanya munini kugira bikure kandi iyo rero ugeze kuri kirya gihe cyo guca ubundi gikora tubyita icyaha cyari kigeze n'ikibandanya gikura kubera izo nka buzo zitaba zikihari aricyo gituma rero inyuma y'igihe umupfasoni yaciye niyaba yahagafite gafite santimetero zitatu gaca kagumuko mugabo igihe wubwira nka ukamukora by'imyaka 30 hanyuma hakaba hariho duto duto tukihari kubera abandi isigaje imyaka irenga 20 kugira ace ikindi kirashobora gukura
murakoze cyane kaduha karyo n'uwitwa Manirakiza wiriwe neza
yiriwe neza
duka ku ijambo
nashaka kubaza muganga
nk'uko
yariko arabivuga ati izo timere dushobora kuza gufatira mu bihimba by'irondoka nashaka ndamubaze mbega utangura yumugwaye ubyumva babara canke ubona nyene ibintu bihinduka muri wewe ndane n'ibikene mu bisigore
nk'ibimenyetso vya mbere umuntu atangura kubona
ego
urakoze cyane Manirakiza Dr. Salvatore ibimenyetso umuntu yabimenya gute umukenyezi yabimenya gute ko abifise cyane cyane nk'iyo adafise ubwo bubabare hari kindi
ego murakoze cyane nguko kwavuga ati ni ingwara mbega ni ingwara ifite ibimenyetso umuntu yomenya hakiri kare cyane ntibi yokora iki yobimenya gute ego mu bisanzwe bavuga ati uko hagati y'aba 50-60% kwijana y'abafite izo tukibyimba nta kimenyetso na kimwe baba bafite nta kimenyetso na kimwe iyo rero abo bavuga ni hagati ya 30-40% bashobora kuba bafite ibyo bimenyetso nabo bishobora kuba biguye ku kimenyetso kubera ubunini bw'icyo kibyimba akabona mu nda hahindutse arahora baza nk'abantu bakuze bagenda abona mu nda hakuze mugabo atanga afise mugabo nkabona mu nda ni hanini akaba rero nawo n'uwuza kubera agize ubwo bubabare rero kenshi burya navuze nti iyo ari kinini iya gituma gishobora kugira gufyonda ibindi bihimba byo mu nda mugahura gifyonze nk'ahantu haca umukoyo utwo twita mayirete biciye bituma agira nk'ibibazo by'uko ababara gusumba urumva rero ubwo bubabare kenshi bwobwo bushika gake bwose aricyo gituma ikimenyetso cyabyo nyamukuru urumva 60% nta kimenyetso kihari abo bakeyi babigira nabo bashobora kuba baje kubera bababara bafite inda amugahura arafite iyo fibrome cyangwa ugahura naho yagize ibyo bintu yuko mu nda yabonye habaye haniniya cyangwa akumva ikintu iwe wakora ko yikoze mu ku nda akumva yuko hari ikintu kidasanzwe yumva ndetse kiratembera aho urumva niho baca baje kwibuza icyo tuba tuma muri ekogarafi ekogarafi niyo icyo gipimo cya mbere kita kitwereka aho iyo fibrome itumbereye n'uko ingana
icyo kibazo cya Manira
aho badashobora kugira ekogarafi naho yari kinini cyane na twebwe tubimenyereye bashobora kugira uti naho ata ekogarafi ndagira ndumva yuko ari icyo kibyimba
ye icyo kibazo cya Manira kiza kirasanzwe kumenya ibimenyetso ariko kiranahambaye kuba afise amakenga yuko iyo tumor cyo kivyimba iyo fibrome ishobora gucikamwo kanseri ni kangahe mubona izo fibrome cyane cyane ziba zamaze igihe kirekire zishobora gucika kanseri iyo muri komora bakora mubimenya gute cyane bigenda gute biraba cyane
akoze cyane kuri icyo kibazo kubera cyamara icyo kigaruka kubera bavuze kivyimba benshi bumva ari kanseri urwo rujambo urumva n'urujambo ruremereye cyane kandi ruteye n'ubwo ariko kubyerekeye fibrom tuzi yuko 90% cyangwa 99% idahindukamo kanseri na urumva ni hamwe yari kintu umuntu bavuga ati umuntu ari we wese arashobora kanseri no kuvuga iki ni ukuvuga yuko haba hahindutse ingena na nigeze kuvuga yuko ingena uko umuntu abayeho hariho icyo novuga ingena amaserire ajya arahindagurika amwe agasaza ayandi akacavuka ayandi agasaza akavuka uko niko umuntu abayeho urumva rero kanseri ni ukuvuga yuko uko ayo maserire avuka ababaye menshi acavuka ku rugero runiniya cyane gusumba ingene aza arasanze niho rero baca bavuga ati iyo ntuze ababaye ishobora kuvuga ati munzane urahengamye ahantu hamwe aho rero ku byerekeye fibrome naho na byo biza nk'uko bavuze kimere niko haba habaye icyo navuga ubwo rugero uko amaserira buka nuko asaza aba habaye ingero rudahuye mugabo kubyereke fibro tuzi ko ari ibintu bidahindukamo kanseri kenshi mpora mbarira abafasho ni ibi ewe nini wabuzi hari iki akantu bahora biti ntabyi mu Kirundi n'akantu kavyimba ku rukoba akantu kavyimba ku rukoba rero wavuga ngo kazanywe n'iki cyangwa kabuye kuki nicyo kimwe niyo nkabyibi ibitumbereye ikindi gihimba aricyo gihimba cya itemisi urumva rero kugira ngo uhindukemo kanseri n'ibintu bishoboka n'iby'umugabo ku rugero ruto cyane ngira ngo rudashikana rimwe ku ijana.
Murakoze cyane Dr. Salvatore Harerimana muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga radishwe rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi muri kumwe na Oriane Itanga ishaka tumira mate turagaruka murakoze.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri sango uyu munsi cerekeye amagara y'abantu. Abakenyezi benshi barakunze kwidogera ububabare burengeje bwo munda mu bihimba by'irondoka. Araho ibyo bibazo biba bivuye kubivyimba bita amafibrone amatumeur ibyo nivyo tuko turaganira na muganga Salvatore Harerimana avurira ku bitaro byo mu Kamenge Roi Khaled. Muganga, iki kibazo c'amafibrone ibiciro byo kugira ekografi umushinga nashobora kuba ariko yiyumvira ati je umukenyezi wanje arafise ico kibazo cyo kugira ububabare cyane uwo mwigeme arashobora kwibaza ati kumbure ndafise akantu numva ko gashobora kuba ari fibrome ibiciro byifashe gute nangahe kujya kwipimisha.
Ya urumva ibiciro ngaha tuvuze ngaha ibucumbura ni hagati y'ibihumbi cumi n'ibihumbi mirongo y'amarundi ni ukuvuga yuko ibihumbi cumi ni mu bitaro bya leta ngaha mu bitaro by'abigenga kenshi bibashyira
kuranga
y'amafaranga y'amahugu.
Ntitwumvise neza ku biro ku mavuriro y'abigenga ntitwumvise neza igiciro
ni ibihumbi mirongo ibiri by'amafaranga y'amarundi yango ni yana amadorari abiri amadorari cumi
y'amanyamerika
bifata mu madorari y'amanyamerika mugabe ahandi uhura ino urumva n'ibiciro by'ukwiboriza ko nawe bisa bisana n'ibyo mu mahanga ngira ngo bafise uburyo bwinshi ngaha basaba bike bike kubera uburyo bukeneye.
None ni ikizamini gifate umwanya ungana iki? Icyo kizamini kiba kimeze gute?
Icyo gipimo bita ekografi hamwe bavuga ati ino barakunda kuvuga ngo naciye muri televiziyo naciye muri televiziyo barandaba mu nda ni igipimo gifata hagati y'iminota cumi na mirongo ibiri cyangwa mirongo itatu bivana n'igihe hari aho byoroha hakaba naho bigorana kubera iyo byoroshe urumva ni umwanya muto mugabo iyo bigoranye ni ukuvuga yuko hari aho ushobora kugutikiyewe ndabona ikintu mugabo simbona neza ukabwira uti genda unywa amazi kugira ndabe neza aho gitumbereye ugahura birafasha nk'iminota mirongo itatu nayo handi si umwanya muniniya cyane kandi si igipimo kivuga kibabaza kubera n'akantu batembereza ku ndama bagashobora kuraba ibihimba byo mu nda haba matrice nyene igitereko akaranga nibindi n'urumva iko graffiti matrice aba ni gitigo baba namafigo mugabo urumva ni igipimo kiboneka ubu gisigaye kiboneka kandi kidufasha cyane twebwe tujye twumuga kugira umuntu ashobore kumenya ati ndabona ko kingana uku ndabona ko uhuye umuntu nomubayane ntiyagira ubwoba cyangwa amubayane mbonye uwo kingana ndiri we yageze kuri uru rugero rw'ugukogo hanyuma tukabishyira ku rutonde tugahepfa tukabimufashamo
urakoze cyane turafise mukenyezi cyangwa umwigemeye ku murongo Salima Salima wiriwe neza
wiriwe
nuraho urakomeye
yego ndakomeye
kibazo kuri fibrone ubu ufise ni nk'iki
yego nagira mbaze muganga numvise ko yatubwiye ko ni indwara atamanye ubona avant wumva umuntu arayigenda nawe igihe kinini hamaga muganga hari abantu babibagwa ubwa mbere bikagaruka none solution ni iyahe hari abatabavuga bati kugira ngo ntibibyo bigaruke reka bakuremo igitereko ntibibyo bigaruke
urakoze cyane Salima muganga duga ku ijambo
sinamwumvise neza wasubiriramo ndabazo
Salima turacyari kumwe
yego yego turi kumwe ariko ndabaza muganga hariho abakenyezi bagwaye indwara bakagenda kwa muganga bakabikurayo bikagaruka nk'uko mubivuze ko bishobora kugaruka bagaca bavuga
yego
reka rero bakuranyemo n'igitereko nk'iyo muntu ari mu ya myaka yo gukizara si kugira ngo iyi ndwara ntizigaruke bakuremo igitereko mbega nicyo kintu ni cyiza ko umuntu yokigira cyane wowe uhanura iki nk'umuganga
murakoze cyane urumva nk'uko nabivuze iyo cya fibroma bishobora gushika ko ata kimenyetso na kimwe umuntu aba afise aho rero tujya muri hamwe bwese mbega umuntu basanze afite fibroma afite imyaka 28 cyangwa 30 nicyo kimwe n'uwo babisanganye afite imyaka 50 aho niho hacaba ikibazo kubera uwo ufite imyaka 30 hari aho ntabwo tuba tubonye kenshi baba baje bifuza nko gusama bakaba ariko barateba usanzeho fibroma urumva yifuza gusama nk'icyo cyo kuvuga ngo gutere gukura ku gitereko urumva kiranadira kiranadira wowe kuba ari nk'umuco mutima kandi ari imyaka icyo kibazo kikavugwa mugabo novuga nti ku myaka 45 ashyitse hakaba muri icyo gihe naho mu bimenyetso bishobora gushika ariyo nk'abaje mu gutinya nka bakamarayo iminsi myinshi akagira amaraso menshi icyo gihe rero aricyo kimuzanye akaba kubera ibyo kujya mu gutinya nka ntibihere ibyo kumarayo iminsi myinshi gushika naho akama amaraso bakarinda kumwongerereza urumva oye umaze kubona ko icyo cyabiteye aho utubwira uti uwo muti kuri iyo myaka ibyibyara ntibikirimwo umuti woba wo guterura igitereko ibyo birashobora gushika kubera muri iyo myaka y'inyuma ya 50 kenshi ni hamwe umuntu ashobora gusanga n'izindi ndwara zishobora kuza mu nyuma mu myaka 50-60 bijyanye na zirya za kanseri z'abapfasoni ushobora kuvuga uti mbega ubu uno munsi ninakurayo fibroma gusa atabyo kwibaruka bikihari hari aho bishika mukabiyaga n'umurwayi nawe uvuga ko bivuga kuri bose umurwayi kiba cyamuzanye mukamupima ukavuga uti iki twe tubona ko aricyo gikenewe mugabo nawe uvuga ngo mbega umufasoni ko atakibyara none kugira ngo ntagware fibroma bo bakurayo ibitereko icyo kinazi aho bivuga gutyo kugira ngo mvanye inzu mugabo wuje akaba afite ibyo bimenyetso byo guta amaraso menshi hanyuma akagira ngo ibyo byo gukama amaraso hanyuma akaba arenze imyaka 45 uca wumva yuko bishobora gushika kuko gukogwa gukuraho igitereko ikibyimba cyonyine hari n'aho imyifu utaba uyironze kubera ibyo bitereko ayo maraso ava mu gitereko
Ego shishikara salimu. Turakumva.
Ego. Ikindi kibazo muganga yakubwiye ko amahera kugira ngo umuntu bamubage si uburyo buke ku bantu b'Abarundi usanga na mikoro kari cyane. Bega nko muri leta musanzwe mukorera nta mugambo hari y'uguhimiriza abakenyezi baje kwipimisha nko ku buntu nka kujya muvuga muti kwipimisha umugera wa sidani ku buntu n'ibyo bintu bikajya mu byopimwa ku buntu kugira ngo murokore ubuzima bw'abakenyezi benshi basize ingorane bagenda n'abatanabyizi.
Ego urumva guhimiriza kuja kwa muganga ibyoye twebwe birimwo mu kazi kibi agi kintu kitubabaza kenshi nigihe uhuye umuntu wari gushobora kumubona hakiri kare ukagira n'icyo umufashije amukabona yaratebye atatugishobora kumufasha haba ngaha cyangwa ahandi atakigishoboka. Urumva ibyo byo guhimiriza kwivuza ibyo nyine tugira tuti muri kugira umuntu yikingira indwara itagira ikimenyetso na kimwe nuko ashika kwa muganga hanyuma bakamubwira hariho ibintu twavuga ati nka bijya byo kwipimisha asida nibyo nta kimenyetso na kimwe utipimishije ntibimenya ibyo byo kwipimisha diyabete utayipimishije ntibimenya ibyo by'indwara y'umuvuduko w'umutima utagiye kwa muganga bafate iyo tension ntibimenya nibyo rero mu bisanzwe indwara yose itagira ikimenyetso na kimwe gushika kwa muganga hanyuma bakahemba bakaiyo ekografi irakenewe mu bintu dutuma hanyuma umuntu rero icyo abonye imbere agahemba agatanga intumbero kuvuga yuko isekeza ryo kuvuga ngo abafasoni bose barengeje imyaka 30 nibace muri ekografi arahuhura biciye bifatiye indi ntumbero kubera muri abo bose baciyemo ego barashobora kubona yuko 50% babifise mugabo ugahura bakeneye ko bategerezwa gukobwa ugahura nka batanu cyangwa 10% ugatuhura rero abo bose ibyo twakwita kibunga ibikenewe ko hacakurikirwa ingingo bibaye bike nicyo gituma iryo sekeza kenshi bitabaye ibyo navuga ati bijya bya sante publique ubu buri iryo sekeza ritagira akarusho kanini.
Murakoze cyane muganga. Tubandanye ku murongo twakire n'abandi banywanyi bishwe rya Amerika. Twakire Fidel wiriwe. Amahoro neza.
Amahoro ndabaramukije.
Kibazo cyangwa icyumviye?
Ego nagiye mbaze muganga. Byoba bisika bakabivura ku buntu cyangwa aya mahera batoza ko numva ikografi bagirisha ku mahera. Nagiye ndamwibareze niba atari banga ari ikigira inyeze na cy'amahera baba bagirisha kibyinzi.
Ko kibaga?
Yewe bitubwira amahera y'abagibagira. Ama ndakomeza na kandi kabazo iyo bishitse nk'umudama akakirengagiza yarazi neza akakirwaye. Uretse ububabare yumva. Ubarizi n'ingaruka mbi Imana yo bagiye. Urakoze.
Urakoze cyane Fidel. Ego muganga Salvatore.
Urakoze cyane. Uramana hajya kuvuga ati bega igiciro nangahe ibintu byo kwa muganga cyane cyane ibijyanwa no gukogwa hajya nta giciro kanoni kiba kihari. Urashobora kugenda ugiye kugira operasiyo wari uzi ko ari imara iminota 30 hanyuma ukacumara amasaha 3 kubera uko wabyibaza atari kubisanga. Aho rero uko uteba niko navuga ijya miti y'ugusinziriza ikiguma yongera ko yongerwa ko kugira ngo ijya miti y'ugusimbisha n'aba bari barakogwa ugahura mwari mwagiye kwivuza kimwe ugahura igiciro si kimwe. Icyo ni cya mbere gituma kenshi ibintu by'ibyo byo gukogwa bihindagurika. Mugabo nawe uvuga ngo ni ibanga ry'ibiciro ni ukuri no mbese ngo ubu wegiye mvuga ni jyewe ndatse igiciro dukorera ko si ukuvuga ngo ngo ntabanga fise ntabanga y'ibiciro fise nuko igihe twebwe tubashize kuri rutonde rw'abakoko kabakora hanyuma tukabagura ababukeye bukeye bwaho hagagara ku munsi w'ugutaha umunsi w'ugutaha akenshi ntaza kuraba twebwe kuvuga yuko igiciro kenshi hari aho tutakimenya ibyo kandi ndabivuze ndabikoye ku mutima sinavuga nti ni ukubwira mbishire iki n'iki muganga hari aho bagira ati nk'uko ibitaro nkorera ko bagira ati uwinjiye agira ajya gukogwa bamusaba bimwe bita kosiyo y'ibihumbi ijana na mirongo itanu iyo kosiyo y'ibihumbi ijana na mirongo itanu iyo binyarutse hari aho bamusubiza iyo bitebye hari aho yongera ko niho nuvuga ati icyo cyoco ndazi yuko kubera ntibivugwa ku buntu si ibintu ibyo nuvuga ati ni umurwayi agira ati rewe hageze ko dushyira kuri ku rutonde rw'abakogwa ni bya bintu bya operasiyo tutarinda na twebwe tutabishyiramo bimwe twita irujanse umuntu agenda akiyumvira hanyuma akagaruka mugafata porogaramu y'ubukogwa iyo rero kosiyo niyo niho tuyimenyera kuba hariho ajya atayizanye ashobora gusiba hanyuma akayeba akayirondera urumva rero kosiyo rero ntawe uvuga ngo nicyo giciye iyo binyarutse hari aho bamusubiza iyo rero ebye naho ugahura rungeko hanyuma ikindi natuvuze ati mbega uwo bimenya ntihagire icyo akora ingaruka ni iyihe ni ukuri ego hari uwimenya akaca agira ubwoba mbega none wiki kintu ko nahenda kizi ingaruka zizoba ni izihe niho tuvuga tuti nta irujanse n'imwe irimo biravana n'imyaka ucyifuza gusama n'ubundi cyangwa naho akaba afite igituma cyamuzanye birya navuze ati aruhuza kubera ububabare kubera ubunini byatumye ibindi bihimba bibabara cyangwa naho akaza kubera ibyo byo kujya mu butinya nka ntibihere mbwa bakaza kubera arwaye ajya kuza bakabona ikintu n'uwuje kubera afite ikimenyetso hajya abaganga ntitubifata cyo kimwe aricyo bituma rero nta ngaruka ivana nicyo nk'uko navuze barayibana imyaka myinshi bakabibona ayimaranye imyaka itanu itandatu cyangwa icumi akaba ariyo bimenyekana numva nta kintu gihinduka kuko nyine kubera bimenyekana ariko iyo rero bimaze kugira ibimenyetso bimutumaza aho hoye niho cyangwa se nawo ureba ngo ubandanye kubera aba yafite ikimuzanye
urakoze cyane muganga tubandanye ku murongo twakire n'uwitwa Kwizera Kwizera urakomeye
yego ndakomeye
ni byiza cyane Kwizera duga ku ijambo
nashaka ndabaza ikibazo kijyanye n'iyo ndwara ikunda gufata abakenyezi usanga bababara mu zimba by'irondoka
ego
muratwumva
turabumva bandana
iminsi yose yamitegwa n'ibyo bizimba cyangwa nta yindi ngorane bishobora kuvako
uko kubabara katubaze muganga muganga akenshi amafibrone
ikibazo nacumbije
ikibazo
nacumbije muganga mbwira ngo tuba ikiganiro gitambura ntitwavuze ko ari kubabara mu bihimba by'irondoka umuntu ashobora kubabara mu nda muganga kubabara mu bihimba by'irondoka hari aho biba bifite izindi mvo ataho bisa bisana n'icyo kibyimba cyo mu nda kubera avoka icyo kibyimba ni cyo ku gitereko yego igitereko birimo mu bihimba by'irondoka byo mu nda mugabo igihimba cy'irondoka cyo ni ukuvuga gitsina ntaho biba bihuye n'icyo kibyimba aho woye ababara ni kujya kwa muganga kugira ngo barondere izindi mbo ntibabize
hari izindi ngorane akenshi abakenyezi abagime bahura nazo zibatuma bababara mu bimba vyirondoka uretse ayo fibron canke ko kuja mu butinya nka bisanzwe
birashika ndashobora kubabara kubera ama infection cyo no kuvuga bijyaza ama infection vaginal ndashobora kutuma babara kandi ho bitatabita bisana na fibron uko twavuze 60% nta kimenyetso na kimwe fibron ubu ufite fibron bafite
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanye ku murongo twakire Kwizera. Kwizera urahura komeye.
Yego murasaba. Yego nafite ikindi kibazo. None birashika izo fibrome zigakira canke sinzi umuntu bamutera ijya miti batera kwa muganga bita amakaruma bikarangirira hiyo bikacikanye.
Subiramo?
Abibaga bakabimukuramo.
Barabaga bakabimukuramo. Ikindi kibazo? Ubajije niba bashobora kumutera umuti ubitu.
Bisika bigakira cyane bwo ari mu bwoko bwa kanseri amwe adakira.
Muganga yari yavuze ko atari ama kanseri ariko muganga hari uburyo murumva canke murabona aho umuntu afashwa rimwe ntibigaruke burundu.
Urumva ibyo hoye icyo kibazo ndacumva igihe ari umuntu aje kubera ububabare aje kubera ububabare imbere y'uko ibyo byo gukogwa biba umuti w'ububabare barawutera kugira bajya bagirwa ububabare mugabo nuko nabivuze nta muti w'ukiyoza uhari nta muti w'ukuyoza fibrom uhari igihe bishikaranye negative santimetero 8 ni ukuvuga yuko operasiyo yonyine ari ibikenewe ngaba igihe aje kubera ububabare butewe na n'icyo kibyimba mu kurindira yuko akogwa baramuha umuti w'ububabare.
Murakoze cyane muganga nkuko
ibyo yisa amakaruma ngira ngo ni umuti w'ububabare.
Kalma ndakeka ari byo gukalma ububabare. Muganga wavuze kuri ico nyene wavuze ko muri bake mu gihugu muri nka 25 bafise ubwo bumenyi n'ubwo mwageze ubwo bushaka ubwo bumenyi bwo kugira ngo muvure ingwara nk'izi mu gihugu hagati abakenyezi ni benshi abageme bashobora kuba bahura n'iki kibazo bobo murumva imfungurwa canke ikindi kintu baba bakora kugira ngo ubwo bubabare bugende canke kumbure n'izo fibrome ziyonge hari byo murumva.
Menya kubera intacigwa kiraba kugasabe urugero biriko mu bantu bose. Turabira muri bibi by'amaroshe aba yarabaye nyene bakavuga ati hagati ya 50% na 60% abafaso ni bose bashobora kuba baragize iyo fibrom mugabo bitanganye urugero ari utwari duto duto hanyuma akenshi ugahura ibintu bidafite urugero runiniya cyane mugabo avuga ati hagati mu gihugu bishobora kuba bihari mugabo iyo hashyitse ko agira iby'ububabare barabaabatatukabakora babuye ruguru mugabo na ari hamwe hariho ibibyo y'ukurya baragira nuvuga abantu bajya barajya baraduga kugira ngo bashobore gusanga abantu bagufi nuko kenshi ikintu gishobora kubyibaza mugabo utayobotse cya ekografi udashobora kutumenya kubega itumbereye hehe gabo nibaza yuko bishobora kuba bihari no muri hagati mu gihugu hanyuma nkuko nabivuze ubundi barashobora kubana yagira icyo kintu
hari aho none
yagiye uca bifata ngo ni indwara ngo ntibayimenya ngo ejo mu gatondo cimbitana kandi baba bamaranye imyaka irenga 10.
Hari aho murumva birahitana umukenyezi ushobora kuba yaragize ububabare burengeje canke ushobora kuba yaragwaye kugeraho bimuhitana ubuzima.
Oya fibrom ni uvuga ni yica nk'uko kenshi umuntu araronka umwanya ukwivuza oya no fibromo yo nyene igihe nguyo wagwaye agira aja mu butinya nka nta nibuhere urumva ukama maraso cyo ukama maraso birashobora guhitana umuntu ngabo icyo nayo ari fibromo yo nyene idabaye nini ya cyane ngitume abantu ibintu by'amaraso badatembera neza ugahura amaguru aciye abyimba imitsi ishobora kugira ingaruka mugabo urumva ishobora kuba izo ni complications zishobora gushika mugabo iyo fibromo yo nyene nawo uvuga ko ari indwara yica mugabo ama complications ipfa ko arashobora gutuma umuntu igihe atavuwe ashize kuri iyo kuri urwo rugero bishobora kubita
biraruhura n'umutima kumva mwavuze ko akenshi n'amafibrone ntanavamwo na kanseri birahumuriza kuko
nawe ntavamo kanseri
ku rugero rugera ku
biraruhura twama twabivuze kubera benshi bazaca bibaza ngo kwa ko ikibyimba none ni muganga ni kanseri
murakoze cyane reka twakire n'uwitwa Freddy umunywanyi wa nyuma mbere ko turangiza ikiganiro Freddy uratwumva amahoro neza
amahoro
amahoro ego Freddy turakumva amahoro neza
amahoro bashaka mbaze muganga
ego turakumva edi baze ikibazo turiko turaganira ku byerekeye amafibrom uratwumva neza
nashaka mbaze muganga ayerekeye ze amafibrom mbega amafibrom tangura kuyabona ngura kuyabona eske ikiri gifite hagati y'imyaka ingahe ni ushaka kuyinda
ndiye tubwiye ko ari kuva ku myaka nka nko kuva nka batanguye ubutinya nka
hagati ya 25 30 hagati ya 20 na 30 birashobora kuboneka mugabo kenshi hagati ya 30 na 50 niko bavuga yuko kenshi ariyo tubona amafibrom hagati y'imyaka 30 na 50 yuko abantu benshi bashobora kuba bayafite urumva ni muri icyo gihe umufaso nawe amaze kubyara cyanke naho iyo yatebye gusa yatebye kubyara hagati ya 30 na 40 niho kenshi abafasoni batangura kugira amakenga batangura kugira amakenga
urakoze cyane
nagoma babe igihe umudamu ashobora kubona ko ateze kubyara ubwo nyine muri we ashobora guca yiyumvamo ko ari amafibrone bishobora gushika ugasanga niko nyine hari imwe kutaza cyangwa indi nyine ngo bisigure
reka muganga kuri icyo kibazo nyine cya Fred cyo tubandanye turangiriza ku mpanuro n'ibindi byumviro ufise turangiza ikiganiro dusigaje iminota 2 murakoze cyane
ego oya uwo cyafata ngo umufaso natebye gusama ngo ni fibrom yoba yihenze gose kubera hajya bavuga ko kubyara ari babiri urumva hariho uruhande rw'umugore hariho uruhande rw'umugabo cyangwa impande bashobora kuba basangiye urumva rero fibrom siyo yonyene yotumwa umuryango utaronka ikibondo urumva umuntu atebye gusama araheva akaronda akajya kwivuza nibyo hanyuma tukarondera igituma bitarakunda kandi dukunda kuvuga yuko umuntu afite ikibazo cyo gusama nta kamaro ko kuza ari wenyine kubera habyara babiri ategereza ko n'umuryango uba ubikeneye aricyo gituma haba ikibazo cyo kwibaruka kuronga ikibondo tuba dukunda yuko tubonana n'umuryango
wose
nabyo izindi mpanuro twatanga ni uko kujya kwa muganga ufite akantu kose gatuma akiye byoba byiza kugira ngo igihari cyose kimenyekane.
Urakoze cyane muganga Salvatore Harerimana kuri Rakarede ibujumbura mu Burundi ku mpanuro n'inyigisho uduhaye. Turashimiye n'abahamagaye bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga ndabakengurukiye.